Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya munani ukwezi kwa munani umwaka w'2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Uretse ku maradiyo yanyu kandi mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru: u Rwanda rwafashe ingamba zikaze zo gukumira Ebola, abikorera ibyabo hagati ya Gisenyi na Goma bavuga ko zibangamiye imirimo yabo.
Ariko abakongomani kukibo bari kubareka bakambuka bakaza mu Rwanda kuhahirayo ko twe badashaka ko twambuka. Inzara ni uburwayi bwa mbere burenze. Muri kutubuza turakora iki mu Rwanda? Mutubwire ikintu kiradutunga none.
Aba ni bamwe mu Banyarwanda bakora hagati ya Gisenyi na Goma. Naho mu Burundi, Kaviba irahamagarira sentare mpuzamakungu CPI gusohora imitahe vuba. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Zacu nk'uko mubiza amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, aya mwayateguriwe kandi murayagezweho na Aloys Bigirimana. Aloys, waramutse neza.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Abaganga batatu b'abakongomani bagirizwa icwa ry'umuganga mugenzi wabo yakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS yari mu bikorwa byo gufasha kurwanya ikiza cya Ebola muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, barafunzwe nk'uko byashikirijwe n'umucamanza wa sentare ya gisirikare ejo ku munsi wa gatatu. Dr. Yamuka muri Kamerune, Richard De Valeri Muzoko Kibunge yishwe arashwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu gitero ku bitaro byo mu gisagara cya Butembo mu buseruko bwa Kongo. Abo baganga bose uko ari batatu bagirizwa kuba batunganije inama kugira babone akaryo ko kwica Dr. Muzoko. OMS ivuga ko Muzoko yari yarungitswe mu murwi w'abaganga bagiye gufasha kurwanya Ebola yateye mu kwezi k'umunani umwaka uheze muri Kivu y'uburaruko. Inyuma y'icwa rya Muzoko mu kwezi kwa kane, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko batazotekerwa n'ubwoba ariko bazobandanya igikorwa cyo kurwanya Ebola gushika ku iherezo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherekejwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump baragendeye ibitaro birimwo abacitse ku icumu mu bwicanyi buhitiye mu mareta ya Ohio na Texas. Perezida yirinze kujya mu bibanza aho iryo bara ry'ubwicanyi kivunga ryabereye hafi y'inzu y'ubutambiro aho ni mu gisagara cya Dayton hamwe no mu isoko rya Walmart mu gisagara cya El Paso. Hose akaba hiciwe abantu 31. Iyo ibanze ko ari bibiri kuri uyu wa gatatu ejo byarimwo imyerekano y'abatari banezerejwe n'ubwo rugendo rwa Trump, basaba ko hoba kugenzura no gusubiramwo amategeko aho uburenganzira Abanyamerika gutunga inkoho. Perezida Trump imbere yo gufata urwo rugendo yabwiye amenyeshamakuru ko amajambo yiwe atariyo atuma haba urwanko ruhamagarira abitwaje inkoho gusasika inganda mu bibanza byo gusumiramwo ibyo kwinezerezamwo mu mashengero no mu mashure. Muri Amerika kandi abategetsi ba Amerika bashikiriza ko bafashe abimukira 680 batagira ivyangombwa mu mukwabu wakozwe ku munsi wa gatatu ejo muri leta ya Mississippi mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Nishigwa mu ngiro ry'ingingo Perezida Trump yatangaje gukurikirana ababa muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Benshi mu bafashwe n'igipolisi kijwejwe gukurikirana urujya n'uruza no gucungera imipaka nabamuka muri Amerika y'ubumanuko bavuga ururimi rw'Icyesipanyoro nkuko abategetsi babivuze. Mu kwezi kwa gatandatu, Perezida Trump yanditse ku rubuga rwiwe kwabo bapolisi bagiye gutangura gutahukana abimukira binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ibihumbi by'abanyagihugu barakoze imyiyerekano ku murwa mukuru Caracas ni muri Venezuela ejo kwa gatatu bashyigikira Perezida Nicolas Maduro. Ni nyuma y'iminsi ibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibindi bihano ruhasha Venezuela. Umukuru w'Inama Nshingamateka Dioscuro Cabello afatwa nk'umutegetsi agira kabiri akomeye muri Venezuela. Yavuze ko ibyo bihano ariho nyabwoko Amerika iriko irakorera igihugu cya Venezuela. Abanyamakuru Caracas bavuga ko benshi mu bagize iyo myiyerekano bari abakozi ba Leta hamwe n'imihari y'urwaruka rwegamiye ubutegetsi. Igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR gishikiriza ko kibabajwe n'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka y'Ubutaliyano yo guhana bikomeye ubwato hamwe n'abantu bakora ibikorwa byo gutabara bimukira mu ibahari Mediterane. Iryo tegeko rishasha rishobora gucira amande angana n'umuliyoni urenga w'amadolari y'Abanyamerika ubwato bwose butabara abimukira bwinjira mu mazi y'Ubutaliyano. Ku kirenze aho ubwo bwato bukazoca bunafatwa, umuvugizi wa Hasere Shari Yaxley avuga ko iryo tegeko rishasha ry'Ubutaliyano riteye amakenga akomeye mu gihe ibihugu bya Buraya byahagaritse ibikorwa byo gutabara. Hasere ivuga ko ata mutekano w'impunzi uri muri ako karere kandi ko Libya atari igihugu cy'ubuhungiro kuri abo bimukira.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashima imbaraga u Rwanda rwashyize mu bikorwa byo gukumira Ebola. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Rubavu, Claude Ganza Munyamagana, afite ibindi kuri iyi nkuru.
Nababajwe cyane n'abari bikoreye imitwaro ibaremereye, bahoze mu bantu mbaga nyamwinshi, itutu ryatembye, bananiwe, agahinda kabishe. Njyewe narize bari kwikubita hasi, njyewe amarira yaje.
U Rwanda rukomeje gukaza ingamba zigamije gukumira icyorezo cya Ebola kimaze iminsi kibonetse mu mujyi wa Goma wegeranye narwo ngo kitarwinjiramo. Ku mipaka yombi ihuza imijyi ya Rubavu na Goma, urahasanga abapolisi bashyira abagenzi ku murongo mbere y'uko bagera ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Nko ku mupaka muto usanzwe wambukiraho abatari bake, abagenzi barajya ku mirongo ifite uburebure bwa metero nk'ijana na mirongo itanu. Kuba wawutindaho ariko ntibinasobanuye ko nugera imbere uhita wambuka. Nubwo aba baturage babizi ariko ntibacitse intege.
Njyewe nari ngigoma banga ko ntambuka, kandi njyewe ndi mu rugo njyenyine, umugabo wanjye yagiye kuri treningi yansigiye abana batatu. Ubwo buriya ko banze ko ntambuka kandi n'ejo tutarakoze, ubwo bari abana ndabahereza iki? Kandi no mu nzu y'ubupangaye.
None wahageze bakubwira ngo iki?
Nageze banga ko ntambuka, baravuga ngo tumanze dushake ngo amakarita twemeza ko dukora.
Babangamiye ubuzima bw'abantu benshi, nibareka abantu bajye gukora.
Twe turya ari uko twambutse Kongo. Ni ukuri Kongo niyo idutunze mu byo kurya, kuko imikorere yose umuntu mugufi wese ajya gushaka akazi hariya Kongo. N'ubu kubera ko nta wambutse abenshi baraburara, ndakubwiza ukuri.
Bamwe mu Banyarwanda twasanze ku mupaka batumbiriye abambuka baribaza impamvu batemererwa kugigoma kandi abanyekongo bo binjira mu Rwanda nta nkomyi.
Ariko abakongomani kuki bo bari kubareka bakambuka bakaza mu Rwanda kuhahirayo? Kuko turahahirana. None ni ukubera iki ko twe badashaka ko twambuka? Arega inzara niyo mbi cyane cyane, inzara iruta uburwayi, ni uburwayi bwa mbere burenze. Muri kutubuza turakora iki mu Rwanda? Mutubwire ikintu kiradutunga noneho.
None se ko bavuze kwirinda Ebola bakemerera umukongomani uwo ari we wese ko yinjira akaza mu Rwanda, kandi ariyo ikibazo kiri bakemera ko duhurira nabo mu Rwanda? Keretse ahubwo niba atari ikibazo cya Ebola, niba ari ikindi kibazo batumenyesha tukamenya ahantu ibintu biri kugana.
Ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeza ko nubwo nta virusi ya Ebola irarugaragaramo, ariko nanone hadakwiye kubaho kwirara. Minisitiri w'ubuzima Dr Diane Gashumba ashimangira ko kugabanya umubare w'abanyarwanda bagigoma ari intego kandi bigiye gukomeza gushyirwamo imbaraga.
Icyo tugiye gukora ni ukureba uburyo twongera imbaraga mu kugira ngo abambuka bambuke neza mu mutuzo, atari benshi kuriya bagiye gukora ubucuruzi bufatika bufite imbaraga, natwe tubashyigikire bajye mu mashyirahamwe twabiganiriyeho nabo, tugabanye urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane uko bambuka, dushyiremo imbaraga kugira ngo uwambuka apimwe neza nta muvundo, agaruka amahoro kandi yirinde kujya hari havugwa ko hari icyorezo, tubikoranye n'abaturanyi bacu kugira ngo twirinde.
Pierre Kangudi yambaye uyoboye by'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko indwara zitita ku mipaka itandukanye ibihugu kandi zitanarobanura, ari nayo mpamvu asaba ibihugu bihana imbibi na Kongo gushyira imbaraga mu kwirinda ko Ebola yabigeramo. Ashimira u Rwanda imbaraga rukomeje gukoresha n'uburyo rwiteguye guhangana n'iki cyorezo ngo kitarwinjiramo. Nyuma y'ibiganiro impande zombi zagiranye kuri uyu wa kabiri, Minisitiri Kangudi yavuga ko ibihugu byombi bigiye gukomeza kugenzura no gukurikirana abakekwaho iki cyorezo kugira ngo cyoye kugera mu duce kitarageramo. Ni ku nyungu z'ibihugu byose duhana imbibi kandi twumvikanye ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro twagiranye, tugiye gukora ubuvugizi tutavugira ibihugu byacu gusa, ahubwo tugamije ineza n'inyungu z'abaturage b'ibihugu byacu aribyo Sudani y'Epfo, Uganda, Burundi, u Rwanda na Tanzania, mbese ibihugu byose biherereye mu burasirazuba bwa Kongo biboneka ko hari ibyago by'uko iki cyorezo cya viwacu nabyo kikaba cyabigeramo. Mu gihe u Rwanda rukomeje kugabanya umubare w'abajya muri Kongo, hari icyifuzo abahahira gigoma bafite.
Badufashe bareke dushakishe mu gutaha, barebe buryo ki imirongo badushyiraho tubyigana, tukagenda dusatiranye cyane ko bayigabanya, buri muntu akagira intera hagati y'undi tugatandukana. Naho ibyo kudufungira kujya guhaha muri Kongo nagaribu. Umuntu wese wabyutsaza aba afite akazi gafatika, nagaro kuvuga ngo yabyutsaza adafite akazi.
Abashinzwe ubuzima mu bihugu byombi bemeza ko bahana amakuru umunsi ku wundi yuko icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abasaga 1800 cyifashe, kandi ko bazakomeza kugira inama igihe cyose biri ngombwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Mu Burundi, Kaviba, urunani rw'abashingwamanza, ni ukuvuga abavoka bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu, irasaba urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI gusohora imitahe vuba, bikubiye mu rwandiko Kavib yatangaje yise dossier d'orientation. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru.
No rwandiko rw'impapuro 23 rwiswe dossier d'orientation n'icyegeranyo kivuga ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi gushika kino gihe. Urunani rw'abashingwamanza b'Abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu Kavibe ruvuga ko ibyaha by'agahomerabunwa aho kugabanuka bibandanya vyiyongera mu gihugu. Maitre Gustave Niyonzima n'icyegeranyo cy'utwara Kavibe
ahubwo byarongerekanye kubera benshi baza barabavuga ati ibiziga babishira mu binogo rusangi, ubu bafise ubundi buryo babatwaramwo, ugasanga bahinduye uburyo bwo kwica ariko ntivyigeza bihagarara kanatsinda. Murabibona aranyuruzwa ku munsi, abantu bicwa izuba riva, abantu baraburagizwa amaradiyo mpuzamakungu yahobora afasha kugira ico bashikirije ziriko zirugagwa, turavye yitwa BBC, Voix d'Amérique, eka n'ibindi binyamakuru vyinshi vyankirwa gukogwa. Hariho n'ibiro vya ONU bijejwa gateka kazi na muntu vyugawe kugira bice atawubabona.
Mu gihe igihugu citegurira amatora yo mu mwaka uza, abo bashingwamanza berekana ko abatavuga rumwe na leta batoroherezwa gushikira abanywanyi babo.
Umugambwe utavuga rumwe na leta urongowe na Gatogwasa usa n'uburegeramiwe cane gose mu bikorwa vyawo uraburagizwa, abantu babo baricwa, barangazwa, ingoro z'umugambwe zabo zigabomogwa ku munsi mu ntara zitandukanye. Eka no kubandi hariho n'abantu bande bava mu yindi migambwe bariko baraburagizwa.
Ishiramwe rigiteka ryanera gateka kazi na muntu naryo rifise amakenga ko ibintu bishobora kuyangara hamwe abanywanyi b'iyo migambwe ibangamiwe nabo bohetamwo kwihora. Ashere niko yagize atwara rigiteka.
Bishoboka ahubwo nuko haba intureka ingwano itebwoba mu bavukana. Hano uvuga muravye nk'abari mugambwe mushasha SNL uhari rwaruka rwawo uhanganye n'urwaruka rwo muri CNDD-FDD bivuga biti ejo none haragiye abo bantu bashaka kuvutura gashavaga ati netubandanye watwicwa, natwe tubona ko umengo hari aho dukontrole
abakekwa ko ayo mabi yose ubwo runane rudomorotoke kunze go za leta hamwe no gwaruka gwimbonera kure wegamye mugambwe uri ku butegetsi bahamagara sentare moza makungu mpana vya CPI gusohora imitahe vuba yo guhagarika abakekwa ko ayo mabi
mu mategeko barazi ico bita repréposé de l'état no kuvuga abo bantu bose bakorera leta bibazwa leta umwumwe wese navyo mu vyicaha azobazwa ko gatwe kiwe nkuko ingingo y'18 igitabo mpana vyaha cyo Burundi kibivuga na sentare moza makungu tukana yisaba gusohora imitahe no guhamagara abagirizwa ivyo vyaha ku matohoza bamaze kubona
nabahunze kubwa abo bashingwa manza ntiborohewe cyane cyane abahungiye mu gihugu ca Tanzania kuko bicwa abandi bakanyuruzwa aho Maître Gustave Niyonzima avuga ko ico gihugu gukizo kwitwaregwa
turavye mu makambi y'impunzi y'Tanzania indutanya rugusu nyimutenderi na bintu biteye agahinda hariho nibihugu bigize umujyango wa EAC vyategerezwa gushika kure cyane ivyo bintu ntibiba iyo Tanzania abo bantu bariko baricwa yarihaye ubuhungiro hisunzwe amasezerano y'impunzi yo mu 1951 agenge mu bategerezwa kuyakwirikiza ariko bariko barayahonyanga rero umuntu ni nkuko ashobora kuzokwitura amasentare za makungu kumabari karakogwa
gushika ubu naco leta y'u Burundi iravuga kuri ugo rwandiko yamara akatari gake ya miteri vyatsenzandiko nkizo ikavuga ko zikogwa n'abashigikiye bashatse gutembagaza ubutegetsi ubuserikiri u Burundi muri woni Tabule Nova yavugiye muri woni ko igihugu ciwe gitekanye kandi ko amaraporo nkayo araje ibinyoma.
Il s'agit d'une préparation des esprits en copier-coller de ce qui s'est passé.
Bariko bategura imitima y'abantu. No mu mwaka wa 2014 byatanguye uko himirije amatora ya 2015. Uwo mugwi nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose.
Informé que le Burundi est stable et que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national.
Ya marabu bashingwa manza bobo siko babibona
haba namba ibiba biriko biraba sitwebwe tubivuga n'ibintu biboneka biba bifatiye kubwicanyi bwabaye ibintu byinshi tubihabwa n'abari hagati no mu gihugu nibo banatuma imenyesha
ibiri muri urwo rwandiko ntawo bitaniye nibimaze iminsi bishikirizwa n'ayandi mashiramwe harimo na moza makungu n'umugwi wa woni uri gukora amatohoza ku Burundi uwo mbere usabirwa kongegwa ikiringo kugira ngo bandanye akazi ka Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Abanyapolitiki b'Abarundi baba hanze y'igihugu bavuga ko bashobora gutahuka no kugira uruhare mu matora yo mu mwaka utaha w'2020 leta y'u Burundi banje kwemera kuganira nabo ikanabizeza umutekano wabo. Leta y'u Burundi yo ivuga ko bashobora gutahira igihe cyose bashakiye nk'abandi Barundi bose. Nibyo Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimwo yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umunezero ku Barundi aho twakira Abarundi bene bacu bahungiye mu mahanga cyane cyane tukaba twishimye kuko abo bariko batahuka nuko babonye ko harimo n'umutekano mu gihugu cyacu Burundi twahaye ikaze nk'uko duha ikaze abandi Barundi bose batahuka mu gihugu cyacu cy'amavukiro.
Abanyapolitiki bariko batahuka ariko barasaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi eka nabo kugira ngo umutekano wabo ube ucungerewe. Ivyo bintu leta y'u Burundi izobikora
Ejo tugiye nuko kwezi abarundi batahutse batahuka kubera amahoro n'umutekano yabonetse cyane cyane bagatahuka kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro. Sinibaza yuko leta y'u Burundi izoja mu biganiro cyangwa nk'ibindi mu biganiro kugira ngo aba n'abandi batahuke. Tubasaba yuko botahuka hanyuma hari icyo bafise babaza cyangwa akarya nka muhogo leta ikazobaha ibiganiro nk'uko iha ibiganiro abandi Barundi bose abanyamigambwe canke abanyamadini bandi. Twebwe rero Abarundi bose twafata cyo kimwe na Murundi asumba uwundi nuko ari naka canke avuye hanaka.
Ivyo biganiro muzo baha bizoba muzo bibaha ku giti cy'umunyapolitiki umwe canke kurunani bagize canke ku mashyirahamwe yabo.
Ubwa mbere twebwe dufata Abarundi batahutse bo mu Abarundi batahutse bashobora kuba bava umuhingo mwinshi canke mashyamwe yatandukanye twebwe muri rusange tubafata yuko ari abarundi batahutse nkuko abandi bose barundi baba batahuka
muri iki gihe nyine hariho abandi barundi bagize umuhari map Burundi buhire basaba inama mpuza bakongejeje umutekano eka kuremera leta y'Uburundi kugira ngo yegeze kuri amatora canke yasibishe eka abarundi barasaba kandi ko urungi kwa inteko mu Burundi akamukatewe nabo barundi mu kavuga kwiki
bo twebwe abasaba ibi canke ibindi tuzazi ko basabye byinshi icyo twamenyesha nka leta twebwe ni uko amatora tuzayategura ukuri kwanyu kandi tukaba twayateguye n'uburyo bw'iwacu twebwe tusaba uwifuza kuja amatora ko yaza amatora ibyo bya naka canke naka turabizi ko babigira twebwe uko twabiteguye niko bizogenda hanyuma uwifuza yuko tujana mu rugo rubanza ni karibu tujane mugabo ntiyagiriza kutubwira canke ibi canke ibindi kuko azaba ariko adusubiza inyuma mu mugambi turimo amategura amatora azoba uko seni yabitunganije kandi niko leta tubyumva utashobora kubyumva uko nuko ataritegura umaze kubyumva uko naze tuje matora atangwa
hari namurikiye kandi urunani rw'abashikirizwa manza bandikiye sentare mpuzamakungu ihana ibyaha CPI isaba ko iyo sentare isohora imitahe gufata abarundi bavuga ko bacyojeje agateka kazi na muntu k'abarundi ivyo vyasabwe n'abo barundi bahurikiye mu runani rw'abashingwa manza bobo mu bivuga kwiki muri leta y'Uburundi
ndabona zivuga kuko bayivuze kuva kera ibyo ni abandi bifuza yuko tujya mu ngorane nk'uko tubitiye mugabo twebwe ibyo bamwe bavuga bazokwama bavuga kandi twebwe tubanayabikora gusa nta kintu ikinguru twebwe ni uko tubungabunga amahoro n'umutekano kandi abenegihugu baba mu mahoro n'umutekano nta kindi ibyo byo kudukangisha ngo abazofatwa bazogira gute turamenyereye twebwe ni uko ataco twiyagiriza yakoshe twiyagiriza rero abo rero abafisi bacu twiyagiriza batwagiriza twebwe reka dukoreye abarundi hanyuma abo bandi babazukurya twe twakoreye abarundi nta kindi
ikibazo cya nyuma vice perezida wa mbere w'Urundi hari muri iki gihe amakuru avuga ko abanywanyi b'umuhari FNL batotezwa hirya no hino eka inyubakwa zabo z'umugambwe zigasambugwa zigakorerwa n'ayandi mabi abatetsi b'Urundi ingingo ariko arafata kugira ibyo bintu bihagarare n'izi
twebwe mbere uno munsi turashima icyuka cya politiki mu gihugu naho hatabura kuko ntamwongo buri sate bidahizwe hariho akacanka kandi kagakacira mugabo muri rusange turabona yuko abarundi biteguye amatora neza kandi biteguye kwihanganira na atangorane abagira amakosa leta bashije umutekano barabahana tukaba twifuza yuko tushimiye abenegihugu tugashimira imigambwe ingene iriko irakora kugira ngo yoneshe bose kuko amatora ntasubiye kuba nyendamubano y'injyane mu gihugu cyacu Burundi icyo turashimira abenegihugu tugashimira nyamigambwe natwe tugasaba inzego zibijejwe ko zijya hagati ibyo bicunganije abarundi bose atangunze
vice perezida wa mbere Burundi Gaston Sidibwo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
turashimira twebwe murakoze
Ijwi rya Amerika yiseguye ku nkuru yari yatangaje ku rubuga rwayo rwa internet no kuri radio ejo kuwa gatatu ivuga ko leta y'u Burundi itarota iganira n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu bifuza gutahuka iyo nyito twari twayihaye siyo ni nabyo vice president Gaston Sindimwo amaze gusobanura ubu iyo nkuru twayikosoye ku rubuga rwacu rwa internet no kuri Facebook Nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu miji ya El Paso na Dayton bwahitanye abantu 31 ejo bundi ku wa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye abaturage be kwamagana irondakoko amacakubiri n'ukwishyira hejuru kw'abazungu bamwe na bamwe ariko abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokrate bamurega ko amagambo yagiye akoresha abiba amacakubiri mu gihugu Inkuru ya Jim Malone w'Ijwi rya Amerika hano i Washington murayigezweho na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Mu ijambo yavugiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu ya White House President Trump wagaragaje ko ababajwe n'ibyabaye yabwiye abanyamerika icyo atekereza kuri buri bwicanyi bwo muri Texas na Ohio
My fellow Americans
Banyamerika muri iki gitondo igihugu cyacu cyahuye n'amage ishyano kandi kiri mu gahinda
and sorrow.
Mu ijambo rye Perezida Trump yibanze cyane ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe atanga impuruza ku makuru acicikana kuri za mudasobwa kimwe n'imikino yo mu mashusho nyuma ya buriya bwicanyi ariko ntiyagira icyo avuga ku mategeko agenga imitungire y'imbunda. Perezida Trump yagerageje ariko kutanyura ku ruhande ibibazo byugarije Amerika mu myaka ishize.
In one voice our nation must condemn racism.
Igihugu gikeneye gushyira hamwe kikamaganira kure ironda koko amacakubiri no kwishyira hejuru kw'abazungu bamwe. Iyo mitekerereze idahwitse igomba kurandurwa. Urwango nta mwanya rufite muri Amerika.
Hate has no place in America. Hatred
urwango rwangiza imitekerereze rukamunga umutima rugashwanyaguza roho.
Abo mu ishyaka ry'abademokrate bamaganye Perezida Trump n'amagambo yakoresheje nyuma y'ubwicanyi bwabereye muri Texas na Ohio. Umwe mu biyamamariza kuzaba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu Beto O'Rourke ukomoka muri Texas yavuze ko kuba Perezida Trump yarakunze kwibasira cyane abimukira biri mu byabibye amacakubiri mu gihugu.
Dukwiye kureka amagambo ari mu rwango irondakoko utoroherana gutera abantu ubwoba. Amagambo akomeje gukoreshwa hirya no hino mu gihugu n'abantu bari mu myanya ikomeye y'ubutegetsi bw'igihugu.
Mu mujyi wa El Paso, Veronica Escobar uri mu nteko nshingamategeko yavuze ko amagambo yuzuye ubukana akoreshwa yinyegeza ubwicanyi.
There are deadly consequences to bigotry, racism.
Buri bwicanyi buterwa n'irondakoko, amacakubiri n'urwango. Byose bituruka ku myitwarire yerekana ko hari abadahabwa icyubahiro bakwiye nk'abantu.
Perezida Trump yakunze gukoresha amagambo adahwitse ku kibazo cy'amoko n'abimukira nk'ayo yavuze nyuma y'imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Charlottesville muri leta ya Virginia.
And you had people, and I'm not talking about the neo-Nazis.
Hari abantu kandi ntabwo mvuga abafite amatwara y'abanazi cyangwa se abazungu babaheza nguni kubera ko bagomba kwamaganwa. Ariko harimo n'abandi bantu benshi badafite amatwara y'abanazi kandi batari abaheza nguni. Niko bimeze. Gusa rero itangazamakuru ryarabaharabitse kubera ko no ku rundi ruhande harimo abantu beza.
In the other group also, you had some fine people.
Umujyanama wa Perezida Trump Kellyanne Conway yavuze ko abatavuga rumwe na Perezida babunye urwitwazo rwo kumurwanya.
He put politics and partisanship aside.
Yashyize ku ruhande politiki no kwironda kandi yirinda kwamagana abitwaza ibyago igihugu cyagize bakabikora nta shingiro, nta soni kandi ubudahwema.
Impuguke Kayle Kondike wo muri kaminuza ya Virginia yemeza ko kuba Perezida Trump avuga ku mugaragaro ibyo bamwe bavugira mu matamatama no kuba adatenguha bamutuye ari byo biha akaranga imitegekere ye.
Asking Trump to be quote presidential in a traditional sense.
Gusaba Trump kwitwara nk'abandi ba perezida tumenyereye byaba ari nko kumusaba kuba uwo atari we. Ndashaka kuvuga ko ari uko akora ibintu kandi biri mu bituma abamushyigikiye batiyongera.
It has prevented him from growing his level of support.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Gallup ku bantu bari mu kigero cyo gutora bwerekanye ko 42 mu babajijwe bemera imitegekere ye naho 50 n'abandi bakaba banenga imyitwarire ye nka perezida. Nibutse ko leta zunze ubumwe za Amerika zigeze guca ubucuruzi bw'imbunda zimeze nka ziriya zakoreshejwe n'abicanyi mu mijyi ya El Paso na Dayton, ariko itegeko ntirigikurikizwa kuva mu mwaka wa 2004. Ubwicanyi bwo muri Texas na Ohio bwabaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa hari uwivuganye abantu batatu barimwe muri kwa ry'ibiribwa muri California. Ababikurikiranira hafi bahamya ko kuva uyu mwaka watangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze kuba ubwicanyi bwa bene kariya kageni inshuro zirenga 250.
Inshuti z'ijwi rya Amerika ni kuri iyi nkuru ya Jim Malone wa hano Washington mwasomewe na Venuston Shimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Dushorejeho amakuru y'iki gice cya mbere cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane rwose, mugire umunsi mwiza. Ariko rero n'andi makuru n'ibindi biganiro ntibibacike, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.